mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rugaga rwa internet turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ikaze nshuti bakunzi, muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cha virusi ya corona. Mu Burundi imyamamazo y'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 20 uku kwezi iri kwirangwa n'imishamirano mu ntara zimwe zimwe.
Abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana. Bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka bw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba.
Uyu ni Pierre Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi yagiriza urugomo abanywanyi b'umugambwe SNL urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama amateka agatongwasa. Mu Rwanda abakora ingendo mu masaha yabujijwe baragabishwa, naho muri Kenya amatohoza kucateye insanganya y'indege yahitanye batandatu yatanguye. Idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase. Amakuru tuafitiye tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubutegetsi bwasubiye kwagiriza abarwanyi b'umurwi FDLR urwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda ko bishe abakozi bakingira parke ya Virunga. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abategetsi ba Republika ya Demokarasi ya Kongo basubiye kwagiriza abarwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda bo mu murwi FDLR bakorera mu buseruko bw'igihugu ko bishe abakozi 12 bajejwe gukingira parke ya Virunga hamwe n'abandi bantu batanu muri iyo parke. Abagwanyi b'umugwi FDLR ugwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda bavugwa ko aribo bagize icyo gitero ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Abategetsi ba leta ya Kongo bavuga ko icyo gitero cabereye muri parke ya Virunga ikingiwe n'ishyirahamwe UNESCO kirimo inguge nini nini zitwa Gorille cakozwe n'umugwi w'inteko zidasanzwe z'umugwi FDLR. Aguru Mamba ayoboye inteko zijeje gukingira ibibanza birimo inyamaswa mu gihugu cya Kongo avuga ko bafise amakuru yemewe kubijanye n'igitero c'umugwi FDLR. Amenyesha ko abantu 17 bishwe mu mutego wabereye hafi y'icyicaro c'ibiro vya parke ya Virunga mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Yamara abayoboye umugwi FDLR bahakanye ivyagirizo vy'uko aribo bagize igitero cahitanye abo bantu. Bagiriza inteko za leta y'u Rwanda kubijanye n'icyo gitero. Abakozi bajeje gukingira parke ya Virunga 176 barishwe mu kiringo c'imyaka 20 irangi.
Urakoze Fidel. Muri Kenya amaperereza kuco bacateye insanganya y'indege yahitanye abantu batandatu yatanguye. Iyo ndege yaritwaye ibikoresho vyo kwa muganga. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi.
Abajijwe uruja n'uruza rw'indege muri Kenya batangaje isanganya riteye amakenga y'iyo ndege ejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko iyo ndege yari igeze hafi y'akarere ka Bardale muri Somalia, aho umudereva wayo yatangaza ko ahuye n'ikibazo kikiriko kiratohozwa. Abategetsi muri Somalia bavuga ko iyo ndege yarashwe. Ahmed Isaac umutegetsi muri ako karere k'ubumanuko bushira uburengero bwa Somalia yabwiye itororokanizo ry'amakuru AP yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka bw'ako karere. Ahmed Isaac umutegetsi muri ako karere k'ubumanuko bushira uburengero bwa Somalia yabwiye itororokanizo ry'amakuru AP yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka muri ako karere, aho iyo ndege yariko ishaka kururuka ku kibanza c'indege cya gisirikare imbere yo kubandanya urugendo rwayo. Icyo kibanza c'indege gicungiriwe n'abasirikare ba Ethiopia bari mu gikorwa c'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika cyo kugwanya umugwi w'abagwanyi ba El Shabab bakorana na Al Qaeda. Abo bagwanyi nibo bakorera muri ako karere iyo ndege yakorokeyemwo.
Tukiri ku makuru avugwa muri Afrika, igihugu cha Sudani cagenye ambasaderi wacu wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka itari mike atawugiserukira muri ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire bwa Sudani. Amerika na Sudani vyemeye gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma yo kumutegetsi yatwazaga hotoro Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi yaraheze umwaka. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire bwa Sudani bwagenye Nureldin Sati amenye amabanga y'ubu diplomate guserukira ico gihugu i Washington. Abategetsi ba leta ya Amerika bemeye igenwa ryiwe. Yamara gushika ubu Amerika ntiragena ambasaderi wayo muri Sudani. Hari harangiye imyaka igera kuri 25 Sudani na Amerika tamu ambasaderi igihugu kimwe gifise mu kindi. Amerika yari yashize Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba mu mwaka w'1993. yagiriza ico gihugu ko gishigikiye imigwi y'intagondwa z'abayisilamu. Mu mwaka uheze umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yari yatangaje ko Amerika ishobora kuzokura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Yamara inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika bitegerezwa kwemeza iyo ngingo.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ubu naho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu c'u Burundi aho imyamamazo y'amatori ibandanya. Bimwe mu biko birayiranga harimo gushamirana. Abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD-FDD n'umwe w'umugambwe SNL baramaze kurwa muri iyo mishamirano. Abakomeretse kuva ino myamamazo igitangura ni 18 ku ruhande rwa CNDD-FDD, abamenyekanye ko bakomeretse muri SNL n'8, mu gihe 37 bahagaritswe na polisi ibagiriza gukoresha ibirwanisho birimo imyampi. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Eloge wirika neza.
Intara zimaze kwibonekeza mu mishamirano ni Kirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko, Ruyigi na Cankuzo mu buseruko, Mwaro na Muramvya hagati na hagati, hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero. Amakuru ya Amerika ajyahawe n'abari mu duce twabayemo gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba CNDD-FDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasubirije mu nkoko. Muri komine Ntega mu Kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu Ruhigi. Mu itangazo basomeye amenyesha makuru, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso. Hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuri Gitega.
Cya mbere ni iki cyabaye itariki 3/5, aho abanywanyi b'umugambwe SNL babeshe ugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri komine ya Ntega. Mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have badakugwana n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, rero bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa CNDD-FDD kongera hakomereka abantu 9 harimwo 3 bo muri uwo mugambwe nyene SNL. Ubu n'ubundi bubisha bugira kabiri bwo bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki 3/5, umusozi bita Gisagara. Abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana. Bahavuye basha bafata abantu 3 b'umugwaruka rw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka carahunga.
Naho yemeza ko abanywanyi ba CNDD-FDD batera abasenere, Nkurikiye yagarutse ku makosa y'abanyuma gusa arayashimangira.
Hawuzi ko ivyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi ko babagiye babijyanye mu kwiyamamaza, mugabo agatangura kuja gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo. Kandi bibagize umutaga riva ni navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubarongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayuramutwe. Iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira. Nimba bahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari bazaza kuvyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubu butegetsi bwiwe.
Uwo munyapolitike nata mutobora ni agatongo wasa ku munsi wa mbere w'indi guheze yugurura imyamamazo niwe yayimanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe.
Narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakodotse babikura hehe? Umuma wese ni wamenye na panga akazi kiwe. Nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kamanya na tazojayo. Aho ndabivuze kubera iki? Abara bivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagomore moza mbonera kuri zibatangire ngo nivyo mikuru nimuje mu myamamazo yanyu banya ko bamujejwe umutekano ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi ndavyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo nabasenere babi.
Nkurikiye yagarutse kuvyiga ipolisi kimaze kumenya
muri inondwi rero ya mbere yo kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe CNDD-FDD. Umwe muri yapfiriye mu Rumonge ubundi n'uyu yapfiriye mu Ntega muri Kirundo. Ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyurujwe muri Nyabihanga ntara ya Mwaro.
Uwo mu ntara ya Mwaro ni Rushaka Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga. Amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'ijwi rya Amerika yemeza ko inyuma y'ukuburwirengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya Mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri. Mundu guheze, Louis Major Serukira, Human Rights Watch muri Afrika yo hagati, yari yabwijwe ya Amerika makenga afise kuri aya matora.
Au Burundi, depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi, ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015, eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana ukwiyongera kwa mabi yimbonera kure zongera nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga mateka na leta icyifuzo cha Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki
pour essayer d'éviter cette violence politique
naho kutihanganiranya gukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu President Nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha Abarundi n'amakungu kwa aya matora zo ameza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanya ibishwi rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi twerekeze mu Rwanda ahi gisagara cha Kigali kiburira abantu bakora ingendo mu masaha yabujijwe mu ntumbere yo kubandanya gukumira ikiza cha virus ya corona. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Bantu mukiri mu mirimo, bantu mukiri mu muhanda, umujyi wa Kigali wongeye kubibutsa ko guhera saa 2 nta muntu numwe wemerewe kuba kiri mu muhanda cyangwa mu ngendo.
Ubu ni ubutumwa burimo kuzenguruka mu mujyi wa Kigali bwibutsa abantu ko amasaha yo kuba bamaze kugera mu rugo atagomba kurenza saa 2 z'ijoro. Ubu butumwa bwatangiye gucishwa mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali kuva kuri uyu wa mbere, umunsi abantu bari bongiye kwemererwa gusubira mu mirimo yabo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko nubwo aya mabwiriza yashyizweho, hari abatuye uyu mujyi bayirengagije bagakomeza kugenda badafite impamvu zikomeye, abandi bakaba batashye amasaha yashyizweho yarenze. Hari amakuru yazindutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu benshi bari bicaye muri stade bivugwa ko ari abafashwe barengeje amasaha. Nabibajije umuyobozi w'umujyi wa Kigali avuga ko atari byo. Meya Rubingisa Pidansi:
Ababonetse benshi icyo twakoze twabashyize ahantu tukabaganirira, tutegereje turebe uyu munsi uko biri bugende, yenda kuko n'uwavuga ngo ntiyarabizi yabyibukijwe.
Hari amafoto twabonye acicikana y'abari bicaye muri stade, baba ari aho mwabaganiririje?
Oya, twagiye tubaganiriza ahantu bagiye bari, abantu tubaganiriza hariya hose. Urabona uri bugonde inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze, ahantu hose muri za gare, buriya buri mukozi w'akarere afite gare cyangwa isoko cyangwa umuhanda ashinzwe agenda akurikirana akorana bariya bayivolutiyazi ngo bagende babasobanurira abantu babibutsa.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yongeye kwibutsa abaturage gukomeza kubahiriza amabwiriza bashyiriweho, agaragaza ko ingendo zibujijwe guhera saa 2 za nijoro kugera saa 11 za mu gitondo, keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Uyu muyobozi avuga ko bazakomeza kubirengaho bazabihanirwa.
Turakomeza tubibibutse, ariko aho bigera iyo ubonye buryo umuntu umwibutsa ariko atanakurikiza ibisabwa, azamo no kuba hafatwa ibihano. Abantu bagenda batubahiriza, batambara maske, gusohoka mu rugo rwose utambaye maske ntabwo yemewe.
Ibihano mubaha abo bantu batinze gutaha, cyane cyane ko bavuga ko babonetse ari benshi, ni ibihano ki?
Ntabwo turi urwego ruhana, iyo bigenze gutyo twitabaza inzego zibishinzwe. Harimo rwose abantu babona babikora by'ubukubaganye cyangwa se byo kurengera.
Nyuma y'umunsi umwe hemejwe ko imirimo yongera gutangira, abaturage bavuga ko ari icyemezo bishimiye, gusa abari basanzwe bakora uturimo tw'ubucuruzi bo bakemeza ko isaha ya saa 11 ibabangamiye. Uyu ni umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Iyo urebye ubona nko muri Gasabo ikibazo mbona kigoye cyane ni amasaha ya mu gitondo bashyizeho, kuko abantu aho bakuriho taxi na moto babigabanyije, wabonaga ko abantu bazinduka saa 8 za mu gitondo akajya Nyabugogo n'amaguru akarangura izo nyanya, akarangura ibyo bitunguru, akaza akabigurisha na babandi twe tutabashe kuva mu ngo. Ariko ntago bishoboka kubera ko bafungura saa 11 za mu gitondo, no kuvuga ngo saa 11 deja akazi kaba katangiye, n'ubundi ntacyo bashobora kuzana avuye mu Nyabugogo cyangwa ahandi hantu. Kurumva niba umuntu yazindukaga kabizana kare n'abandi nabo bakagenda bakabirangura kare, kubera ko nta transport ari bubone ari bubirangure abizane n'amaguru, n'undi nawe wabizanye n'amaguru, no kuvuga ngo izo nizo mbogamize zihari.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko buzakomeza ubukangurambaga ku baturiye uyu mujyi, ariko bukanemeza ko bazakomeza kwica amabwiriza bazabihanirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kubakunzi kubanywanya ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya, aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira, tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kano kanya tugaruke ku by'amatora mu gihugu cy'u Burundi. Ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 kuno kwezi kwa gatanu urwaruka ruyagona ku iki. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye uwitwa Lionel Ndayizeye aherutse guheza kaminuza mu Burundi, na Jado Ninziza aba muri Afrika y'Epfo. Lionel Ndayizeye atangura avuga uko abona igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kiragenda.
Ego, murakoze cyane. Ndi mu Burundi, ndi gucungura. Umuntu aragerageza gutereza amaso akaraba hashika nabyo kuri imyamamazo iri kwiragenda ku bakandida bakurikiye nubwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni uburyo bwo gutunganya amatora. Propaganda iri kwiragenda, barakora bandanya bagira propaganda by'ukuri. Jewe aho mpengamiye, aho mparereye, uko ndabibona by'ukuri, urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015, kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe novuga iri determine ugaragaje ku rubuga, nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye, mu gihe bavuga ikiza cya COVID-19, urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze.
Iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe, Lionel? Iyo migambwe ni iyihe?
Okay, imigambwe yose iri ku rubuga, imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga, ndabona bari kwiyamamaza kandi mu buryo buboneka. Mugabo hari imigambwe jewe ndiko ndabona iri ku rubuga cyane mbere cyane, navuga nk'umugambwe wa FDD n'umugambwe wa CNL wa Gatugwasha. Ni imigambwe iri ku rubuga cyane cyane kabisa, ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe ni umugambwe no kwa mushasha. Mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubu turiko turavugana, aya matatu turiko turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo. Mugabo siho ndi, mugabo n'ahantu hegereye yaho. Urabona yuko abanyagihugu bashiduka niyo nka aha mu Kanyosha byabaye. Urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamye bavuga. Urabona yuko arabanye gihugu bafisha kitugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko no vuga no mugambwe senere no mugambwe cy'indebde no mugambwe uraba na yingogera gice kurabugwaruka kandi yuko ari ugwaruka tutagerura ngo ama education rupiye mu mpande zose yaba mu mugambwe cy'indebde ugwaruka gwaho yaba mu mugambwe senere mu rwaruka gwaho bagenda barashamirana mugabo kuri hageraho
Tuwete yomishami ya no ili hagati yu gwaruka gumugambu liku utegiti CNDFDD na CNL hali zindi njane zowazi hali change ityo uzuwa jagatea kaza na mwono change abanyapolitike uwa wabula uzuwa kuya mwono hivi ya mamazeneza hali huu amalapora ya sote jowundi avuga ko ayo matora ekaniyo vini ya mamazo ili kuiwa mugihe agatea kaza na mwono kawanda nya gurtyo uzuwa
ego munagerageje kuzararaba hariho ubutumenge no bwa mbere sino kuba ari tumenge kuko ni nk'ibinenge kuko ugerageje kuraba umugambwe CNDD-FDD imyaka 15 no gutwaye ubukwiye kumenya yuko umuntu wari wese afite uburenganzira bwo kujya ahantu hari hari ashaka no kujya mu mugambwe wari wose umuntu wese yicuza rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yicuje kujya mu mugambwe ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya kuri kagateka ubutungo ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambwe CNDD-FDD ibyo n'ibintu bibaho ni kagateka ukaguma gahungabana rero ucusanga babandi bari bakwiye kugira bashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga ni ucusanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye ukazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo guhungabanya agateka kazi na muntu ibyo bintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu bikubirana koko
ibyo byo bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke na bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise nuko abanyapolitike n'abari ko bahiganwa ari mu gihambwe itandukanye nuko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza
ibyo bintu ababikora n'icyo gituma ubona bahaza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane bwa ati turakeneye uwo muntu mugabo umaze kubona abantu isoresore yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregera kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregera ibyerekeye by'ubutunganya agateka kazi na muntu by'ubutunzi bw'igihugu leta niyo ibikwiye guhagarara hagati ikagira regulation rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta ibaye absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero bimenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikajya hagati igahagarara hagati
yego ijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyiyamamazo iri kwiraba ikanamatora muzoyakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mwaka w'2015 niki
murakoze cyane eko nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mugabo mbuga nguruka bumenyi birahari bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda jewe mbona ibintu bimeze neza imigambwe hafi ya yose hatangwe propagande n'iyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uriko urashikiriza Samuragwa kandi mbona yuko arakigwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe CNL mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona yuko yagenda neza ya egeregere twahora twumva muri 2010 na mbere yaho 2015 na ubunye ntabyo nibaza ko bizobandanya uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwi seni wabitunganyije uri kurabitunganya ngabo n'igihe yarambwira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera kishobora cyane tugashimira uko bimeze uko igipolisi cyangwa inyangiramabi bandanye uko biko biragenda ubu hanyuma bandanye bacungera uko biko biragenda
Jado
ati migambe yose CNL Fodebu Copa Icona nabigenga na imanzi yodone rero n'abandi mbona ibintu biko bagenda neza na mainsita menshi
mu myaka itanu heze Jado nziza nkuko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi ubwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha rwabaye mu 2015 cyane cyane mu Rwaruka
nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kwamabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rurarushe hanyuma nibaza ko habaye ngo gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu Kabayanza zo gutegura imigambwe kubasigurira ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imiryango yo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaho rwagiye wonka inyigisho z'ukuntu zo kwitwa ko yavuze abarundi barushe yegere barushe nabo nyine
Mwiholionel ndayizeye mwibaza ko icatumye muri iki gihe turetse nkuko twabivuze indyane zo baziri mu rwaruka rumwe rwaba rwo muryambwe ibiri twavuze SNDD na CNL ikintu cuba catumye rwaruka muri iki gihe ekarusa n'utekanye niki
kuko nubivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko ubundi urwaruka rurahendwa urwaruka rubashuhurwa burya urabye ugerageje kuraba mu 2015 konye politike ku mpande zose yaba muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opozisiyo barashuhuye nacyo gituma ubona urwaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akabyoza rudafite vision kuko urwaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugwaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera ni wa mugwaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yaba ari muri leta barashuhuye yaba muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegetsi nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda urwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda urwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iby'iterambere ukababwira ati shu jya mu ibarabara nimubwire ibintu nibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya urwaruka kuko urwaruka niko bavuganira Burundi byeje nibwo ruzokubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabayeho amavertisma bakavuga ati niwagira uku natwe tuzogira uku uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko urwaruka by'ukuri nuko rwagaragaza ubwo bwose kugira guhite cyo mu migambwe itandukanye n'ubwo rushobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahiwacu dushobora gushyira abiwacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo by'ukuri atari imvugo z'abalider ku mpande zose
urakoze Frederic Nkundikije nabo batumire mwari kumwe akaba ari no kuri ico kiganiro canyu duceye dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya amajwi yano makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi yegeranijwe na Fasil Gebehu Diane Nahazone yabashikirije ndi mu rugi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza ca virusi ya corona ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu nahutaha.